Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda amakuru. Mwiriwe neza se, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Muradukurikira kuri internet ku rubuga www.radioyacu.com, ku maradiyo turi kuri FM 104.3 mu Rwanda, na FM 94.9 na 95.2 mu Burundi.
Ibyo bivandimwe mu gambe uteguri role za gito. Uwo mugambo rero ugira kazi kamwe kakazokwa ariko gatogwa. Uzoha gusanga abanywa birarashavuye bace bakatikorosi bazira kwasanze byari ubwawe tugenda hanze.
Uyu ni Terence Ntahiraja, umwunganizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu Burundi, arasaba abanyamigambwe gukosora utunenge turi mu rutonde rw'abitoza kugira ngo imigambwe itazagitoresha abantu bamwe. Naho HCR irasaba amafaranga yo gufasha impunzi z'abarundi. Abasore babiri bo mu Kayanza bagiriwe n'icyaha cyo gushaka kwicisha uburozi umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi muri iyo ntara, bakatiwe imyaka 15 y'umunyururu. Ngizo rero ingingo z'amakuru turasoreza ku gice cy'ikiganiro muri sanga mwumvise mu kanya ku ndwara ziri mu ihene mu ntara zitandukanye z'u Burundi. Ikaze. Uyu munsi umwunganiriza akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu Burundi, Terence Ntahiraja, yagiranye inama n'abaserukira abandi muri komine Ntahangwa yo mu gisagara cya Bujumbura. Yateye akamo abarundi bujuje imyaka yo gutora kutangira kwiyandikisha guhera ejo kuwa kane kugira ngo bazabashe kwitaba amatora yibwirizwa shingiro rivuguruye. Evariste Zikobanya nka yaduteguriye inkuru.
Muri iyo nama yo gusigurirwa ibyahinyanyuwe mu ibwirizwa shingiro ry'Uburundi, abaserukira abandi muri komine Ntahangwa bafise ibyo bashima n'ibyo banegura. Nk'abakenyezi bashima ko iryo bwirizwa shingiro ribaha ibibanza biboneka mu nzego zitandukanye, ariko banegura ingene hari bamwe nk'abashingamateka baguma ku ntonde ibiringo byinshi. Jean d'Arc Ngendakumana ahagarariye ishyirahamwe Onelope Burundi mu gisagara cya Bujumbura.
Ubu rero umukenyezi w'umurundi kazahari guhera ku bigeme b'abakobwa b'imyaka 16 murahamagawe, ntimuzoreke kuja imbere ngo ntibabashize imbere. Ntimuzikumire itegeko mwayumvise babagarukiye. Mugende mu mihana no kuri barandi barera abana abayaya. Uyu munsi mu baronderi yo bari nabo bagende kwiyandikisha bazoshikirwa, ntimubashire inyuma. Kigira kabiri nashikiriza naho ngo atakizohinduka, nyabuna muraze murahindura uko abanyagihugu babatuma muri iyi migambwe. Mbega ni kuki batavuga ngo ibiringo bizogenda ukunuku? Ugasanga wabaye umushingamateka muri 2005, yabaye umushingamateka muri 2010, yabaye umushingamateka muri none ubandi bazoguraga koti ryari?
Umwunganirizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwari yo hagati mu gihugu yishuye ico biva ko, agasaba abarongoye imigambwe gukosora ibijanye n'intonde z'abitoza.
Iki kibazo rero n'Imana ari hasuruka imigambwe bari hano nibacumve. Izo bivandimwe mu gambe utegura intonde za gitoza. Uwo mugambwe rero ugira kazi kamwe kakazokwa ariko gatogwa. Uzoha gusanga abanywanyi barashavuye bace bakatikorosi bazira kwasanze byari ubwawe tugenda hanze. Kuko muri demokarasi abanywanyi bafite uburenganzira bwo guhindura. Umunyapolitika tubwengere yuzararaba bakaza barasanga ikanya, niko ndabyiyumviraho ko wabivuze kubera ntazoha basanga abanywanyi biwe barashavuye cyane bakaseza kurondera ahandi.
Iyo nama n'abavuka komine ba Ntahangwa ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati bwayitunganije buca kuri uwa kane hatangura igikorwa gihambaye mu bijanye n'amatora. Icyo naco nico kwandika abazoyitaba. Tension Ntahiraja atera kamo wo wese afite imyaka yo gutora kwitaba iryo yandikwa.
Aha rero kubera icyo gikorwa gidasanzwe kandi gihambaye ubushikiranganji iyo hagati mu gihugu igihugu burateye akamo abarundi bose gusigukana niyonka ku myaka yose kuva ku myaka 16 kuduga, kubera ko urupapuro rwiyandikishije ko yakarata izonakora mbere mu mashuri 2020 biyandikishe atanu mavuyemo kugira ngo twitabe icyo gikorwa duhamagarirwa n'ibyo shingiro kandi cyerekana ubwigenge bw'igihugu kuko umuntu wese afite uburenganzira ukwitorera amategeko cyangwa gutora abamurongoye.
Uwo yaserukiye ubwo bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu muri iyo nama n'abaserukira abandi muri komine Ntahangwa yagize n'icavuze ku bijanye n'itangwa ry'amakaranga muntu. Ni mu gihe hari abanyamigambwe bidogera bamwe muri ba mustanteri ko bakoresha ka mwana wa mama mu gutanga ikarata karanga muntu. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu asaba ababikora uko kubiheba.
Twarabaze kuvuga icyo kibazo na cyane mu bagiye politike babishikirije igihe twari ko turasangira ibyahinyanyuwe n'intego y'ibyizwa shingiro bavuga ko hariho indogozi zimwe zimwe turoheza bene gihugu. Ubushikiranganji tuvugira baramaze gutanga amateka akwiye ku bajeje intwaro bababura amatari cyangwa bamusanteri kugira ngo borohereze uwo muntu wese akeneye karanga muntu kuko ari uburenganzira bwiwe kandi atandi mafaranga cyangwa ibindi fashoje kumusaba kuko igiciro cyacu kisanzwe kizwi kucubahiriza kugira ngo ubwo burenganzira bwe igihugu afite aburonke atangorane maze aze yitaba amatora atagifashe na kimwe.
Kwigisha ego canke oya kubijanye n'amatora y'ibwirizwa nshingiro ndi haragera nkuko Terensio Ntayiraja yabwijwe rya America avuga ko abanyepolitike bazuhabwa ikiringo cyo kubikora kuzo birenga ko azuhanwa hisunzwe amategeko. Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya America.
Mu gihe rero bategura amatora y'ibwirizwa shingiro rivuguruye mu Burundi, abandi Barundi 430,000 barenga bari mu buhungiro, HCR irasaba amahanga agize umuryango ONU amadolari ya Amerika arenga $390,000,000 kugira ngo ishobore kubitaho muri uyu mwaka w'2018. Pierre Claver niyo nkuru araduye ibindi bisobanuro.
Mu itangazo ryoshira hamwe gitaye impunzi ya STK ryashize habona rivuga ko atagikozwe vuba n'amakungu ikibazo c'impunzi z'abarundi gishobora kwibagirwa burundu. Iryo shirahamwe rihamagarira abagira neza bose kongereza inguvu muri ico gisata co kwitaye impunzi z'abarundi zahungiye cane cane mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko. Rivuga ko uko izo mpunzi zibaye ubu bitubahirije amategeko mpuza makungu kubera ubukene bw'uburyo, ariko kandi iryo shirahamwe risaba abafise cyo boterera bose gufasha kugira ngo bikunze izo mpunzi zitahuke mu gihugu c'amavukiro. Byemeza ko muri umwaka w'2018 gusa hakenewe amafaranga arenga $391,000,000 z'amadolari ya Amerika na yarenga miliyaridi 1,000,000,000 y'amarundi. Ayo nayo fasha impunzi zirenga 400,000. Icyo gisata cya ONU kimenyesha ko ubu gifise uburyo butarenga ibice 21% gusa vyayakenewe. Ibice birenga 85% vy'izo mpunzi baba mu makambi y'impunzi. HCR ivuga ko kubera uburyo buke imfungurwa zagabanijwe kububakira amazu akomeye vyarahagaze hamwe hamwe, abanyeshuri ni benshi, amashuri nayo ni make, hamere no kwitaho rero amagara yabo ngo bicumbagira. Uwo mugambi wo gusaba imfashanyo ugamije guha impunzi ibyo zikeneye vyose mu buzima bwabo bwa minsi yose, hako ziba nk'ibicibwa canke abahabwa udukorotse nk'uko iryo shirahamwe ribitanga. Kuva mu mwaka w'2015 abarundi barenga 400,000 barahunze kubera umutekano muke niho nyango ry'agateka kazi na muntu nk'uko iryo shirahamwe ribandanya ribivuga. Muri uwo mwaka w'2018 HCR rivuga ko giteze ko impunzi zongerekana gushika ku 500,000. Muri abo rimenyesha ko harimwo abahunga ivya politike n'abahunga inzara, abenshi batumbera ibihugu bihana urubibe n'u Burundi gusaba ubuhungiro. Igihugu cya Tanzania nico cakiriye benshi muri abo abarenga 250,000, hagakurikira u Rwanda rwakiriye abarenga 189,000, 44,000 nabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe mu Buganda hari 440,000, hakiyongera ko n'abandi bake bake bari muri Kenya, Zambia, Mozambique, Malawi hamwe na Afrika y'Epfo. Mu mwaka uheze w'2017 impunzi z'abarundi zirenga 661 barahungutse, abenshi bavuye muri Tanzania mu ikambi ya Nduta. Naho biruko HCR ivuga ko hari n'abandi bagumye bahunga ariko ku rugero ruto. Mu mpera z'umwaka uheze nyene intumwa yari yaserukiye leta y'u Burundi mu biganiro bihuza abarundi yarusha Terence Ntayiraja wo mu bushikiranganji bw'intore gati mu gihugu yahamagariye n'abasigaye inyuma gutahuka.
Ariko nabwo gutera kamu n'abandi bose bari mu Rwanda, mu Buganda, Tanzania n'ahandi, nabo gene ko turi ntambwe
kugira ngo bashishikare gutaha kuko haramara umutekano baze turime twahiye gucacha no kuri turabahumuje ariko tugasaba kandi nibihugu bimwe bimeze mu karere ko byoborohereza mu Rwanda ati baborohereza batumvisha kuri kuko ubushatse gutataje mu kinyegero biheza bikamugora gushika mu kwezi kwimva tumaze kwakira bashika amajana atatu bavuye imahama mugabo baza batorose kugira uyimenye aca kwereka kigeka ku rashire iyo yaramuhaye urumva ko ari kibazo niba rese uko amaze kumutaka ngo aratomoye iyo umuntu yahunze hanyuma agashaka gutaha no burenganzira bwiwe yihuta
umutekano wabo muri tebuka
hamaze kuza barenga 200 nta numwe bidoga murakoze
zimwe muri zo mpunzi zihamagarirwa gutahuka twavuganye ziri mu makambi y'impunzi muri Tanzania zabwije ujya Amerika kuko zitaratekanirwa kugira ngo zihunguke
uhunguka ariko gushaka k'umuntu yeki na harene dusaba no kugabe na mbese ukumva kigihugu kiratekanye ariko bakatwemerera yuko mwashike mu gihugu nicyo yari mwo kazo gushikiramwo ariko ngabantu turi kumenya rugusu bateretse ku nyigisho y'u Burundi ubwo ufite icyo kintu bakora nyene bashobora kugiye gushikiramwo
urebye kujya kubona abantu baguma banyururwa hirya no hino uko kuntu wewe bakwiyumvire baba bakwishe wewe bakwiyumvire batani iterambere na rimwe ushobora kubakora ahantu urumva nyata disipegite nibyo uno muhiti gagade kuko ni wowe uhunguka atana kimwe uzokora
na Esther ivuga ko ataragira ko ihimiriza impunzi gutahuka ariko ko ubushatse gutaha ku bushake bwiwe rimworohereza ni naho iryo shyirahamwe rifatira mu gusaba ibihugu bibanye by'u Burundi kudasubiza inyuma impunzi yo vyitura isaba ubuhungiro Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika noneho tugiye ingozi mu Burundi aho sentare isubiramo yahanishije umunyororo w'imyaka 15 abasore babiri bo mu ntara ya Kayanza bagiriwe n'icyaha cyo gushaka kwicisha uburozi umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu ntara ya Kayanza aba basore biga muri kaminuza. Umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze yakurikira urubanza rwabo.
Imbungabunge Aroni na Ndayisenga Samueli misore ibiri ga muri kaminuza turuka mu ntara ya Kayanza yahawe igihano cyo gufungwa imyaka 15 no gutanga ihadabu y'imiliyoni 5 z'amarundi kuri buri wese. Sentare isubira muri Ngozi yabahanye kucaha bagiriwe cyo gushaka kwicisha uburozi Habyarimana Ferdinand wo mu ntara ya Kayanza. Uwo bagirijwe gushaka kugandaguza uburozi asanzwe arongoye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD mu ntara ya Kayanza. Itariki 11 z'ukwezi kwa mbere niho sentare isubiramo ya Ngozi yashyira urubanza mu mwiherero. Abashingirwe babiri bunganiwe n'umushingwamanza bategerezwa kwisigura ku kirego cy'umushyikirizamanza mukuru wa parake yegamiye sentare isubiramo ya Ngozi. Umushyikirizamanza mukuru yabagiriza ko uwo mugambi bawuteguye baciye ku mukozi wo mu nzu wa Byarimana Feredine. Yasigura ko bamugize umugenzi imbere yo kumubwira uwo mugambi nawe arabemerera. Bamaze kumwemerera amafaranga aharugwa ku miliyoni 5 z'agahembo. Umushyikirizamanza mukuru yunganiwe n'ivyabo na bibiri usaba indishi n'umwunganira yavuze ko uwo mukozi wo mu nzu azwi ku izina rya Kiza Petero yaciye abimenyesha shebuje. Itariki 30 z'ukwezi kw'icumi bafatiweko niryo sango yavuga ko bari bahanye kugira bashire ubwo burozi mu mfungurwa. Uburozi yavuga ko bugizwe n'isumu hamwe n'isima nk'uko umushyikirizamanza yabimenyesha. Abashengejwe barahawe ijambo baranyisigura barahakanye icyaha bose. Bunganiwe n'umushingwamanza wabo basiguye ko baremenhanirijwe kuko ari babiri bavuze ko bari basanzwe ari abagenzi b'uwo mukozi w'uyu atwara umugambi uri ku butegetsi. Aroni Imbungabunga yavuze ko bamenyanye biciye kuri muramu wa Byarimana Feredina. Yanatiguye ko bafashwe mu gihe bari bagiye kuraba uwo mukozi kugira abereke umuceri uzimbutse yari yabarangiye. Umushingwamanza wabo yasabye ko umushyikirizamanza yokwerekana iyo sima n'iyo sumu bategerezwa gutanga. Kubwo umushingwamanza ivyo vyerekana ko ari remenkanye byakozwe imbere yuko bafatwa asigura ko atatonga bafatanye. Umushyikirizamanza mukuru avuga ko itonganyamukuru ari uko bafatiwe aho bategerezwa gukorera icyaha. Yaba umushyikirizamanza canke ivyabo na vyiwe bemeza ko abasore biga muri kaminuza bari babanje kuza kuraba ko atanze itezi zihari kugira bakore icyo cyaha bari bateguye. Mu gusozera abashengijwe bose bari basabye kwezwa. bavuze ko atakintu na kimwe cemeza ko bashatse kwica umukuru w'umugambwe Saint David de Muntara ya Kayanza bacha basaba sentare ko yobona ko ari remenanya bakorewe. Umushikiriza manza mukuru we yasabye ko ugwaciwe na sentare nkuru y'igihugu ya Kayanza gukomezwa mu mpande zago zose. Aho naho yari yasabye sentare kubagumiza ko igihano cyo gufungwa imyaka 15 no gutanga ihadabu y'imiliyoni 5 kuri umwe wese. Icyo gihano icyo sentare isubiramo ya Ngozi yagumije kuri iyo misore ibiri kwezwa bari basavye bongera basabirwa n'umushingwa manza wabo nta gaciro vyahawe na sentare isubiramo ya Ngozi. Naho hari havuzwe abari gutanga amafaranga y'agahembo ku wari kugandagura uwo arongoye umugambo uri ku butegetsi mu ntara ya Kayanza nta kibazo kijanye n'abari inyuma yabyo canke abari gutanga ayo mafaranga kigeze kibazwa mu ntara y'Icese gushika urubanza ruje mu mwiherero. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Kuva mu ntango z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka w'2018 mu ntara za Mwaro, Kirundo na Gitega mu Burundi habonetse indwara y'akaranda yiraye mu ihene irazitsemba, hapfuye 3,000. Harakorwa iki rero muri iki gihe? Mugenzi wacu Ryan Itangishaka yaganiriye na Desire Ntakirutimana, umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gipima indwara z'ibitungwa mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi. Ntakirutimana aratangira asobanura iyi ndwara iyariyo.
Murakoze cyane kwa mwambugaye n'ikiganiro cy'ibi cya Amerika kugira ngo dufashanye gutanga umuco ku bijyanye n'indwara. Indwara rero iri mu gihugu bayita indwara y'akaranda k'ibitungwa, ni kinyamaguru bakaba bayita pest bite tirinina. Iyo ndwara rero ahanini ifata ibitungwa bito bito byuza, impene n'intama, nta bindi bitungwa ifata mu bisanzwe. Indwara yandikira cyane, ikaba ahanini irangwa n'ibimenyetso by'uko usanga igitungwa cyafashwe kirakanga ubwa mbere kigahinda amaso wuguriye mu jisho ukabona ko hahishiriye harungurije, hanyuma mu nyuma haraba ngo ibintu kikuzana amarira yoroshe, ariko mu nyuma ayo marira akahava avamwo ibintu ishaka gusa n'amashirashira mbere biranashika ugasanga igishira giye n'igiharage, icyo bita kirafiki, akantu kera gatuma n'ijisho rihuma. Ikindi kiranga icyo gitungwa ni uko usanga mu mazuru ndetse no mu kanwa haza ibyo bintu, ugasanga hazamwo ibiseruseru bishaka gusa n'amashirashira ariko atari amashira nyezina. Rero uranasanga kandi igitungwa kiri hari igihe gishyira ugasanga cyabaye nk'ikizinga umutwe, ugasanga rimwe na rimwe kirakorora kuta, icyo twite kuta igihari mu Faransa, ugasanga ibintu byuta ibintu bishaka kunuka cyane, ndetse no kuri iki gitungwa irabyica kenshi. Igitungwa gifashe usanga kimara nk'iminsi 10-15 igakirishi kandi kirenze ibibiri kitarapfa. Twebwe twari ahantu hakuru hakomeye cyane ni mu ntara ya Gitega, aho ikaba yarafashe amakomine ya Gitega na Rusange, Bugendana na Mutaho, ariko kandi twarayibonye mu ntara ya Kirundo na cyane cyane muri komine Busoni no muri Mwaro muri komine Busoro na komine Nyabihanga. Naho mu kanya bambwiye ko hariho iyindi komine ishobora kuba yafashwe, ariko ntituragenda ngo dufate ibipimo dusigiye turabe ko by'ukuri byo bari byo. Baraniteka kandi ko iyo ndwara yoba yashitse umurambo, ariko umurambo gushika uyu masaha biragaragara ko atangorane nyezina zihari. Mugabo duhanura aborozi ko baba abari mu ntara zegereye cyane cyane izo ntara zafashwe, turabahanura cyane ko boguma barikanuye kugira ngo babone ibimenyetso bidasanzwe ku bitungwa by'ihene, ku bitungwa by'intama, bace babimenyesha abajeje ubworozi muri DPIA, bamenyeshe abajejwe intwaro, bikanatwege bananze tumenyeshe kugira ngo ingingo zihere zifatwe.
None umuntu yihweje canke akubise amaso inyuma byagenze gute, bitungwa byatewe gute n'iyi ndwara?
Ibintu byateye by'ukuri biragoye kuvuga neza ibintu byagenze. Murabona iyi ndwara y'akaranda yadike harigize kumbure umuntu atamenye n'ibyo yazananye ariko ikintu nyamukuru novuga nuko mu gihugu twaratewe tutegerezwa gufata ibintu bibereye kugira ngo tukingire ibitungwa byacu indwara zigume irandagata ngo kumbure kwa gusanga uruhombo rwayo rwinshi cyane mu butunzi bw'igihugu eka ndetse n'ubutunzi bw'imiryango gikuru rero jyewe mvuga nuko twomera amagabo tukumviriza impanuro abagezwa intwaro n'abajezwa iby'uburimi n'ubworozi bariko baratanga ku bijyanye n'ingingo zafashwe kugira ngo tukinge ibihaze irandagati mu gihugu kandi ndashimira cyane mbere mbonegweho abenegihugu bo mu izi ntara reka mbere n'abahandi kuko ubu bafashe nka nsama ingingo zafashwe n'ubushikiranganji dusanzwe twagwamo kuko iyo bitagenda uko ikaraba ibyo ni kiza kimeze n'ingene kirandagata n'ingene iyo migera y'indwara isanzwe irandagata ni kuri ibintu byari kugenda nabi gusumba rero nicyo gituma abasaba ko bubandanya bagira ibishoboka byose bakumviriza izo mpanuro kuko no mu bushikiranganji nyakubahwa mu bushikiranganji asanzwe turongoye icyo kibazo yaragifashe nka nkama ndetse n'ejo ku munsi w'ejo yaranagirishije ikiganiro abo abasanzwe bakorana n'umushikiranganji mu bijyanye n'iterambere ry'uburimi n'ubworozi mu cyo yabashikirije ikibazo carimwo rero ukuri bitwicaye ibikorwa biri kubirakorwa kugira ngo turandurane n'imico kiza kitaramarandagata
murakoze cyane mwavuze ko iyi ndwara ifata ahanini impene n'intama gusa abamwe baribaza bati none abantu bobo ko bafite amakenga bobo boyandura canke ni neza na neza nkuko mubivuze impene n'intama gusa
murakoze cyane mu bisanzwe hari indwara nyinshi z'ibitungwa ushobora gusanga zishobora kuva ku bitungwa zikamukura abantu ndetse hariho n'iziva ku bantu zikandikira n'ibitungwa izo ndwara mu bufaransa bazitanga na mazonozi rero tugira amahirwe iyi ndwara yateye impene n'intama ipeze tukiri nyina si indwara mu bisanzwe ishobora kwandikira umwenegihugu ntiva ku bantu rero ngo yandikire ibitungwa ariko impanuro ukunda guha abantu yaba indwara yandikira abantu yabitabandikira turahanura cyane abenegihugu ko mu bijyanye n'amagara yabo ko atari byiza ko umwenegihugu yafungura igitungwa cyifishije kuko iyo igitungwa bifite kigapfa kicyizije naho kidacizwe n'isanganya gikubiswe n'inkuba kigonzwe n'imodoka cishwe n'indwara cyane ikindi kintu cyose cyamaze kwicisha kigazira ko umwenegihugu agifungura icyo ni cya mbere icya kabiri nacyo ni uko mu bintu bishobora gutuma indwara irandagata inyama zirimo iyo rero bazi ibitungwa usanga cyane cyane mu mahaha mu nzogi eka mbere no mu bindi bihimba imigera y'indwara irimo ibyo umuntu asumye ako kanyama akagenda kugafungura iwiwe aba ajyanye kwanduza ibitungwa biri mu mubiri wiwe rero ntihagire abantu ku mbuga bagira ubwoba ngo bagiye gupfa cyangwa bagiye kugira ibibazo bijyanye n'amagara kubera icyo kiza cy'indwara ariko ndabisubiyemo abenegihugu birinde gufungura igitungwa cyifishije n'igitungwa kirwaye muhamagare muganga agisuzume hama barabe ko ibintu bikomeye abone kugira abenegihugu kugira ngo bagifungure rero kwirinda cyane ibintu bijyanye n'amabagiro kuko ubwa mbere bishobora kuceragiza indwara hose mugabo abenegihugu barime ntibagiye kugira ibibazo by'amagara ariko bane bibuka ko iminsi yose umuntu yafungura igitungwa yamaze guca mu minwe ya muganga w'ibitungwa yasuzumye neza akabona ko atangaruka mbi ishobora kugera ku magara y'iminsi
reka tujye rero ku murongo wa telefone twakire n'abanywanyi b'ijwi rya amerika bafise ibibazo n'ivyiyumviro nabo nyene bashobora kubishikiriza duhere kuwitwa Pascal mahoro neza Pascal
mahoro cyane
urahora komeye
rero turashima imana
ni byiza uduhamagaye uri hehe Pascal
mbara ndi Bujumbura muri Rohero
kibazo
yego twariko twumva ivyerekeye indwara yafashe ibitungwa yego vema birababaje ariko neza na neza yavuze yuko iyo ndwara idashobora gufata umuntu ariko ifata ibitungwa bito bito ibuza mbo igitungwa cyuza sinzi ko ingurube zoba zirimwo mushobora kuca mutubariza umutumire ko ingurube zoshobora gufatwa kuri icyo kintu mbo ikindi nacyo araho usanga impene kuva kera narindi zamye zuta zikongera zikagwara n'amaso buke buke mugaho zikazana ibintu by'ibishirashira tukavuga yuko amaso agaheza kandukira hayo zitaheza ngo zute sinzi rero yuko icyo gihe soba zari yangwa nahone iyo ngwara yarandukira mugaho sinzi yuko ariyo yiyo oye twagira ati bashobora kugira mu dutomorere neza ko iyo ngwara ariyo yoba ari imwe ya kera nuko ari nshashi yoba yaradutse mu ubupfuru
niyukuri uratwumva
ndabumva
mahoro neza duhamagaye uri he
mahoro ndabamagaye ndi bujumbura mu gisagara
duga ku jambo
ego nanje nako ndumviriza ibyo bijyanye n'izo mpene zafashwe n'ingwara ya karanda k'impene numva ari ingwara idasanzwe inabwigoye kubera ko yaranarigise n'impene nyinshi zarapfuye nk'uko twagiye turabyumva none ko numva n'izindi ntara zihaye zifatwa ubwa mbere urumva byahereye mu ntara imwe cyangwa zibiri ariko tugeze ku ntara zitari nke ziko zirafata nta kuntu none ko ibitungwa biza birava mu ntara bijya mu yindi kandi n'ubwa mbere imbere y'uko bayimenye iyo ngwara byagiye biragendagenda nta kuntu iyo ngingo yofatwa ku rwego rw'igihugu ibitungwa iz'impene bikaba barabangiriye kubibaga cyangwa kubitwara kubera ko ushobora gusanga no mu zindi ntara iyo ngwara yaramaze gushyikayo hasigaye ko yibonekeza gusa kuko impaka ngo iyo ngwara iba yaramaze kuyibonekeza irashobora kuba irimo izo mpene mugera uri iyo mugabo utaraje habona ugahita usanga ibitungwa byinshi bigenda byaranduye hanyuma kumbura ukajya usanga iyo ngwara ika irarandagata mu ntara zose ibitungwa bitari bike birahagira ingorane cyangwa kumbure nimba ari uburyo bwo gupima nta kuntu boraba bakabikora hakiri kare kuko iyo ngingo hamwe yomara umwanya munini n'igihombo kinini cyane ku bantu basanzwe batunzwe no kudandaza inyama cyangwa banashaka batunzwe n'ubworozi muri rusange nta kuntu bokora ibipimo n'ingoga bishobotse bakatagira n'umuti wo kuvura kugira ngo ibintu bisubire nk'uko byahora murakoze
murakoze cyane ni ukuri
icyo nubwira Pascal ni uko indwara ari indwara idafata igitungwa cy'ingurube ibitungwa cy'ingurube niyo gifatwa n'iyo ndwara rero bishyitse ku mbure akabona hariho ibibazo by'ibitungwa by'ingurube bishobora kuba ari indi ndwara mugabo niyo ari aka karanda twise PPR inyuma rero ingurube niyo zifatwa ariko icyo namubwira ni uko ingurube na zone zifite indwara zazo zindi bishyitse ku mbure akaduka akabona hariho ikibazo rusange cy'amagara y'ibitungwa ariko arafata igitungwa cyangwa ikiriya yo kwegera abaganga b'ibitungwa akegera abo mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara ku mbure bakamuha umuco nibyo ku bijyanye n'uko hariho indwara zimwe zimwe zahora ziza ibitungwa bikuta bikagwara amaso bikagira ubuherere ku munwa kujya ku indwara nyine turiko turabona ibyo ni ukuri indwara uri kurayiraba mu ntango urashobora kuyishyiranya n'izindi ndwara zikaba tumenyeye ku bitungwa aha navuga nk'amatovu hakutse cy'impene n'intama n'izindi ndwara zimwe zimwe usanga zihira rero ubudasa ni ukuntu ari indwara ahishitse usanga yica cyane ni indwara yica cyane kandi niyo dupimye turamenya ati iyi ni indwara yicanye n'iyindi rero mu bisanzwe indwara twabonye ngaha bubaye ubwa mbere mu gihugu cy'u Burundi dupima iyo ndwara mu bindi bihugu twahora tuyumva tukumva ko ibintu biri kuri bimwe bimwe haba mu bihugu bya Aziya eka no mu bihugu bitari bike byo muri Afurika iyo ndwara iriyo haba muri Afurika yo mu buraruko n'ahandi mbere no muri Afurika y'epfo no mu bihugu byo muri Afurika y'epfo iriyo iriyo ariko ibya mbere tubonye ikiza gishobora gutwara igitunga bingana gutyo mu gihugu ku mbuga ntihagire ububona ibimenyetso ngo atabifata mu minwe ntabwire abantu katubimenyereye impene zirira amaso zikagwara nukuri iyi ndwara irica cyane impene n'intama iyi ndwara irandukira cyane impene n'intama kandi iyi ndwara izana agahombo kanini ku gihugu iyi ndwara ishobora kuzana agahombo kanini ku borozi nicyo gituma bayibonye buca babimenyesha kugira ngo dufate ingingo zibereye
ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda akarada k'ibitungwa mu ntara zimwe na zimwe z'u Burundi muhumure ntabwo iyo ndwara ifata abantu nkuko Desire Ntakirutimana amaze kubisobanura ayobora ikigo cy'igihugu cy'u Burundi gipima indwara z'ibitungwa mu bushakiranganje bw'uburimyi n'ubworozi. Iki kiganiro murisanga mushobora no kugikurikira igihe icyo ari cyo cyose ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com mu gisata murisanga, mukareba rero itariki cyangwa se igenekerezo cyahitiyeho. Murakarama.